Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe ku miganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diana ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio ya trovewa akaburungu.com adresse yacu ya Facebook, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze imyaka igera kuri 5 urudandazwa mu mabarabara agize igisagara ca Bujumbura mu Burundi rubujijwe abarukora bahamagarirwa kuja amashira hamwe n'amakoperative atandukanye bakadandariza hamwe abatandukanye mu bafasoni badafise amikoro yo kuronka imitahe minini minini nkuko tubikesha bamwe mu bamenyesha makuru bagenzi bacu bakora mu Burundi bakomeje kumvikanisha ko bigoye gukorera hamwe atamitahe. Ibi rero vyatumye hari abafasoni babandanya gukora urudandazwa ruto ruto rurimo gucuruza ahanini nk'ivyamwa, imboga, utuyoba n'utundi tuntu duto duto tudasaba umutahe munini. Umwe mu bamenyesha makuru tutavuze izina kumvo yadusiguriye kandi tugatahura yakoreye kuri iki kibazo mu Burundi yatubwiye ko akatari gake abafasoni bakora ubwo bucuruzi bahohoterwa na polisi iyo ibasanze mu ibarabara. Akarori kahagufi katumye ijwi rya Amerika ritunganya iki kiganiro na kumupfasoni yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi mu ndwi iheze ajyamye hasi polisi n'abanyagihugu bamukikuje mu vyama vyiwe vyasanzajwe. Twarifuje kumenya imyidondoro y'uwo munyagihugu turagendereza inyuma y'imisi igera kuri 3 tuza kumenya ko yitwa Madame Genevieve Ntihabose. Yadukundiye turaza gusangira ikiyago atubwire ivyu rudandazwa gwiwe. Madame Genevieve ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga. Mu buhinga bw'ivyuma batubwiye ko Madame Genevieve atariko araboneka. Twarifuje gusangira ikiyago na Mustanteri wa Mukaza komune barizamo icane iki kibazo ariwe Sindayihebura Renova yakurikiraniye hagufi dosiye ya Genevieve ariko naho kuva mu ndwi iheze yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe ku munota wa nyuma. Yatubwiye ko afise inama tosiba utubazo twa twamuteguriye nkumpure tuzoturonkera uwundi mwanya. Twagerageje kandi kurondera abajejwe gisagara cha Bujumbura nabo turabakena aho mushikirangaje bwo gufatana mu nda nabo vyagenze uko nyene. Turisiguye rero nta ruhande rwa leta turi kumwe ngo ruze gutanga umuco ku kibazo n'ibibazo bitandukanye twari twabibateguriye ariko ari nk'amwe rwoboneka twiteze kubaha ijambo bakishura ibibazo byacu n'ivyamwebwe mutwumva. Undi twatumiye muri isanga y'uno munsi ngo dusangire ikiyago ni Madame Marie-Gorette Ndacayisaba. Marie-Gorette Ndacayisaba ni umuhuza bikorwa mu ishirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Goreti mwiriwe gute ngahe Bujumbura?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe gute ngahe Bujumbura Gagore?
Mwiriwe neza.
Ego ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Ego murakoze.
Ego Gorette, muri dushire hamwe akabazo k'abapfasoni badandaza mu mabarabara atandukanye haba Bujumbura haba handi murakaze?
Ego. Hari n'ibiganiro byinshi tumaze gutunganya dushaka ko nabo bogira icyo bavuze kandi twebwe twisunga ingingo ya 13/2025 y'inama nkuru y'umutekano iraba abakenyezi iramurayizi hanyuma tugashaka hanini kuraba ndi na gatika k'abakenyezi gakingiwe ndene abakenyezi bagira uruhara haba mu by'ukwiteza imbere haba mu bya politike kongera tukanaraba mbere n'ingene imigambi politiki bafite yo kwiteza imbere
iyo ngingo ya
ntumbero rero nabo ni muri iyo ntumbero nabo rero bafite ikibanza yuko kenshi na kenshi usanga bitaboroheye nyine bakora ibikorwa byabo
iyo ngingo ya 13/2025 muri make iravuga ikiga madame Gorette
ni rero nayo ntanguye kuvuga ni ingingo yashyizeho mu biyemejwe mu 2000 hanyuma no mu Burundi twatwe twagize mbere n'uruhara rukomeye cyane kuko ni mu gihe hari ibiganiro yarusha iramurazi ndimo abakenyezi bafite bibagoye hanyuma nyuma yaho twarashoboye by'ukuri kugira icyo dufashe kugira ngo no mu Burundi bakireho indinganizo yotuma dukurikira kugira ngo natwe iyo ngingo tuyishyire mu ngiro bafite rero indinganizo y'igihugu hakaba hari ishyirwa mu ngiro na leta ifashanije n'aba amashyirahamwe atandukanye n'amamuvuga Nations Unies n'abandi bafasha nk'amaONG internationale hariho ibikorwa byinshi rero dufite dukorana nibaza ko n'icyo kibazo gishobora kujya mu byo tuganira kigashobora kuronka umuti
ego murakoze cyane reka tubanze twakire rero madame Genevieve Ntihabose twari twabuze ku murongo wa telefone ariko turamuronse Genevieve ikaze ku ijuri ry'America Genevieve ikaze ku ijuri ry'America Genevieve uratwumva
ndabumva mugazi ndabumva neza birajwangarara
birajwangarara reka tugerageze ngira turaza kumvikana umeze gute ga Genevieve ego
n'utawa n'imikende ndashima no kuri
Genevieve twakuronse duciye kubatandukanye inyuma yo kubona ifoto yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ni ifoto ikwerekana uryamye hasi ruhande yawe hari police hari n'abanyagihugu uryamye mu vyamwa bisa n'amatunda iriya foto yafashwe ryari byagenze gute kugira ngo uryame hasi wari uryamye he uradushobora kudusigura uko byagenze
hajyane urabona ko hajyaraho ndandarirya kandi urabona ko ngenda nabyo ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko twariko turagwanira igiseke amara yo kujya nyine kugwanira igiseke urabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo byabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye umugere mu mutwe rero nteruka rero nkubisiyo mugere sinamenye kungene najyamye hasi basi mbona rero mukanya rero
Bandanya
je mbona rero mukanya ndiko ndabandanya ama mbona rero mukanya mbona njani hasi nyene yikango nyene ubwenge bugaruke aho bavuze tireka nero umuntu bagene kwa muganga bacha banterura bandara mugasho ama ngiye mugasho je ndababwira ati none kubera iki mucha monterura mu ngara mugasho kabo kimudashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu ko badupfa n'uyo mupolisi bavuga ngo nikunda nguzi ngo muradi uko mu ndandari gahandu atagira amategeko bavuga yuko mukarabize ko atagira amategeko mugabo uko uraba mukaregera kuko natwe turi turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka kwimbabura iyo yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu ababagundi tugakora tubona ko turiko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri basi nibashyira kandi kunyumviriza bashyira mu gasho mukanya bashobangera muri zone rero muri zone rero nca ndagendayo ndarara ino wagiye kungurayo imisantere niwanguyeyo basi ikabigenda uko njye ndataha
turiko turakumva musitanteri yagukuyemo ni renova yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uvuga yagukubise umugeri ni indega Genevieve waramubonye
uwankubise uwantuye mugeri
yego
genda mungu ni babiri basha bigira ingare shirirana nuje nibitwa shirirana tego
n'umupolisi
n'abapolisi
hanyuma
babiri babona bari hagaze impande yanyu
hanyuma uravuga Genevieve ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo
tubandanya tujyayo kubera tubona ko handi twoshora kugenda kubera nta handi dufite tugenda kuko hose haruzuye na namwe twoshora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera basaba kutugira ngo dutange amahera y'imboga ngo dutange ibihumbi ijana by'imboga natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni muto none ko cyatugenda kurondera handi twojya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyine nibo nyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twose hajyanye ntugira ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose.
Geneviève nkundire gato nsabe Goretti abanze agume ku murongo. Goretti turacari kumwe ariko turashaka ko Geneviève atubwira ubuzima bwiwe akatwindiza kuva kivyuka uko bigenda. Geneviève, wewe ukivyuka mu gitondo uravyuka ugafata utwo twamwa twawe ukagenda kudandaza, tubwire umunsi wawe ingene ugenda. Geneviève,
umunsi ngenda kudandaza,
tubwire umunsi wawe muri rusangi nk'umudandaza ko rudandaza ruto ruto, uravyuka ufise abana bangahe ukabategura hanyuma bikagenda gute, utubwire umunsi wawe kuvuka ivyuka gushika uryame.
Jewe nukuri jewe nhera ku barendi nkashikana sam jewe misi yose nama nabyitekera misi yose sa kumi niho tuzinduka tugenda kuri kotebu, murabona ko tugenda mu ijoro kugira turabe yuko ibyashara twobironka nibyosange babihaye abandi uko ibyashara byacu bibarugura igitege murambya intwaro niyo bizanana tugaca tuwaye tukagenda hakiri kare tukarangura tuhageze kurangura rero masaha mbiri tugaca twipasiza amataxi tugaca tugenda tukadandaza. Abana nabo jewe mfise abana batanu nibo mfise kandi abana banjye barakuze nabo nyene ndabarereye mwako gaseke nyene ako gaseke nyene ubona batera umugere niko nyene ndabarereyemwo. Harimo abiga mu 11, hariho uwiga mu 8, hariho uwiga mu 9 n'akanyuma fise kiga mu wa kane mu wa mbere n'umwe amaze gusohoka.
Abo bana urabireranye urafise umushinga ntahe canke?
Ego ndafise umushinga ntahe, ndi nawe nyene umugabo wanje nawe nyene aragwaye yaramaze imisi agwaye igituntu. Mugabo yari ku miti kandi aragwaye ibintu by'amaguru ntagenda ku kazi nta na kimwe akora. Jewe nicari genda baba bana nigenda bashyira kintu cyose, urazi ikintu cyose cyo mu rugo kwishyura abana nabwo nyine murabizi ko i Rwanda bidondagura. Umugabo wanjye ubunye yarakugije amezi ane ariko aranywa iyo miti y'igituntu kandi yarashanirwa agwaye n'amaguru, amaguru ntagenda ashona ibirato n'umukorodoniye yirwaye icyenda ku mbuga ahanyene muri Murambya niho yirirwa yicaye aho ngo uwijana uw'amajyana abiri ku kirato uje gusherensha ibijyana amajyana abiri basi rero nkaca nguma nyene tuniruka niruka kugira ngo abe kwa abana bo baho nawe nyene kandi nawe nyene nkabako nawe nyene yobaho ubuzima bwe ntibusinzikare cyane.
Hanyuma ga Geneviève, agatahe watanguje kara kangahe, umaze igihe kingana gute muri urwo rudandazwa rw'ivyamwa?
Yemwe urwo rudandazwa rw'ivyamwa narumaze nk'imyaka 25 niruka buri nk'uko nyene kandi ibyashara umutahe nakoresha nkoresha umutahe ibihumbi amajyana abiri cyangwa amajyana abiri n'itanu bivana no kungena ibyashara bigenda biraduga, hari igihe biduga hari igihe bimanuka cyangwa bikaguma uko nyene. Kandi rero muri iyo mitahe yose nari mfise ubu nta na kimwe mfise kuko ubu nyene nageze mu bwodo bwo kuza ndagenda gusaba ideni kuri kotero nagenda nsaba ideni bakampa ibyashara nkadandaza mbuke mu gatondo nkabasubiza kuko umutahe wararangiye nkaca ndabasubiza amahera yabo ngeje imana ndi bakabikora nkakujya nyine byagenze kujya nkongera kandi nkagira nk'abaririra nkagendagenda ndabariha make make nk'igihumbi ku munsi cyangwa bibiri ku munsi kugera aho nzoheze igere nkasira kandi ku murongo niko mbaye.
Haheze igihe kingana gute ubikora usa nk'uwinyegeje? Kuko ndazi ko nk'imbere y'2015 gato mwari mwemerewe kudandariza hajya mukahadandariza baba barengana n'imiduga bagahagarara bakabashorera. Wowe umaze igihe kingana gute uhangana na polisi kugira ngo ushobore kudandaza?
Jewe kuva ijya soko nibona kuva ijya soko isha jewe nari nakorera hajya nyine urabona hamwe rero isoko hajya nyine birukanye muri Logrenye urabona ko twebwe peshi kubera twari bantu bato bato niko ntitwaronse ikibanza haronse ab'imbere twebwe nyine tuguma tugwana hajya n'abapolisi twebwe ntitwigeze turonka ibibanza icabironka bajya nyine b'imbere twebwe bato bato ntitwaronse tuguma nyine twiruka mu ibarabara Logrenye yuguruye kujya kuguma twiruka kugera naho ubonye nyine kugene byagenze kujya baragenda kuri kotebu iyo mbere kubera kuruha ndagenda kuri kotebu nabyo nyine ndahamara ikintu cy'amezi ane mbona kumenga wati biranse nubwo kandi gusubira muri bire nyine mvuga ati nta kundi reka ngende nimba badoda barafunga barekura ni imana yonyine n'ibyondokora ndasubira kandi gusubira muri bire namaze kuba nabi n'abana bagomba kunyicwa n'inzara ndasubira muri bire nari nagiye kuri kotebu biranka basi cyangwa mambara nyere ubwo buzima bwo ko baranse bintu bibiri baranse kicumbo bakajya babuze ntakundira abo nyene baraje ubuzima ndimi.
Urakoze cyane Geneviève. Ntihabose ntuve ku murongo, turagumana mu kiganiro. Geneviève, turi kumwe na Madame Goretti. Wewe ari mu ishyirahamwe Dushire Hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme. Goretti, murumvise ubuzima Geneviève abayemwo. Haraheze iminsi, nuko nibuka neza ryari umukuru na mashinga mateka avuze ati urudandazwa ico bita commerce ambulant ntiyemewe mu Burundi. Igice Geneviève arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi. Murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko, rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Gagorette.
Ariko ubwambere ho ngo urudandazwa rukogwa n'abakenyezi benshi abafise uburyo buke cyane baba mu makasi yo hirya cyane hariya muraruko Gisagara, bakagira ingendo ndende bakaranga utwo tuntu hama bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rabo ni mu Gisagara. Ni kuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke, hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino, rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe. Ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane.
Murumva
urudandazwa rwemewe, icyo ni cyo kintu cya mbere badasiguye. Urumva rero naho ushaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyene bokwicara hamwe bakorera uruhande rumwe ntibishoboka, ntibirashoboka kuko wese avuga ati reka manze ndonke reka ngire gutya reka ngire gutya. Ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe. Kandi rero navuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima. Ni ikibazo kiyaguye harya tubona gusa bikoreye tujya tuntu mugabo. Ni ikibazo kinimenya cyane mu bijyanye no mu mibano, mu bijyanye n'ubutunzi, uburyo nyine leta yikwiye kukiraba ikagifata mu ntoki hanyuma mvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo.
Mbega Madame Gore, iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandazwa rutemewe n'amategeko, hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo iBujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza, itegeko riba rirenzwe ko ni iryahe? Hanyuma ababikora baraze mu mategeko?
Oya, nibaza yuko itegeko rijyanye n'ubudandazwa ntibaza ko ndazi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi, abantu baba banditse, hariho ishyirahamwe ribakira icyo bazokora bazokorera. Urumva abo mubara n'ukuri ntahariho nyana namwe byanditswe bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko. Ko abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza, niko bimeze biratunganije. Ahubwo uwovuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni kihe? Bokingirwa gute n'ibikorwa byabo? Utunganirizwa gute? Bokwigishwa gute? Niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane. Rino urudandazwa rwasinyemo rutunganijwe n'amategeko abigenga, icyo cyo ni kugifasha. Kandi ubiravye sa
ego tsinda biravye
ubiravye n'ikibazo cyo kirafata neza cyane. Ni ukuri ndabona yuko Gisagara cy'iBujumbura abakibyeje bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kote buninda basangayo ko bafite ka gatahe gatonga aho bagurirwa nawo mu gisagara urumva hariho bakaganira bagasora umuti kugira bakore batekanye ikibanza cemewe ahubwo nyine ko aricyo gikorwa cyo kwirirwa byashoboka umusagara cya Bujumbura bo bansibiye bakababwira ati ikibanza mwebwe kiwanjye ngiki n'umurenge ngaha mugabo ni kuri mu gisagara bishoboka akaba ari abashyira sinzi nyine bazitunganya kuko niho badandaza neza ikiri ni uko bajya mu mabarabara yose
hariho twagerageje kuri uwo nk'uruhande rwa leta kandi abo muri leta nimba mutwumva n'ukuri twoshima ko dusangira ikiyago kugira ngo twumve ico mugona twumve ico mwibaza kuri kino kibazo twumve imigambi hari mufiti abapfasoni hariho ibiganiro bitandukanye muamuzi byo biko birabaga madame Gorette ku ruhande rwabo bapfasoni katuvuga abapfasoni mu sitri mu bapfasoni bakuru rudandaza rutandukanye mu mabarabara atandukanye ya Bujumbura n'inzego zitandukanye z'i Bujumbura
eka nta biganiro nibaza biriho muri uyu mwanya mugabo ndazi yuko ushikira ngandi bigeze kwateka kazina muntu urafise bahura abana bo mu ibarabara nibaza ko mu ibarabara
Ego Genevieve turacari kumwe ku murongo wa telefone Genevieve
Eli Jean Claude
Hinge gato Jean Claude banzu tureke ugume ku murongo gato Genevieve turi kumwe ugume ku murongo Genevieve ntugende reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijuru rya Amerika afite utubaza baza Jean Claude uherereye he
Yango mere muri saka muri Zambia.
Gusaka Zambia haravugwa maki.
Ukuri haramahoro tumeze neza kavura karagusa kabije gikeje katagwa tumeze neza nakibaza.
Haravugwa urudandazwa nkugo ruvuga ibujumbura muri Zambia ga Jean Claude.
Ego ndandazwa rukora vrema rukora gose narukora neza vrema. Kuma barabara nka yose yaba hagati mu bitagara yabari nyina y'igitagara bezitanga aho mbona zitwandi bidana zitanga ngo kuma barabara
hanyuma abarukora bigenda gute bafatwa gute
abarukora n'ukuri bafatwa neza barukora neza aranda mu gitondo mugoroba amasaha yose none ukeneye nimbukeneye itomate ukeneye iki byose biroko ku mwanya angorane n'imwe bitera
nuko rero akabazo kawe twagutumiye madame Genevieve nti habose wabonye kuri Facebook ifoto yiwe tugutumirira kandi na madame Goretti ari muri mwishira hamwe dushire hamwe akabazo kawe ucutumbereza n'ukabaze muri aba bapfasoni babiri turi kumwe
akabazo kanje n'ukabazangira nka bose kwari babiri igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakuru rudandaza ko mwibarabara bakingizwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu bya Afrika cyabaga mu kigi ko ariko bimeze ariko ko ndabibona ngaha abantu badandaza mu ibarabara mbere ni nabo be kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niyo mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazi kugira ngo ndangarije muri ayo mazu cyangwa ndangarije mu rugo mwema wa butike yandi kubera umutayi muto ubwira agaburira abana agaburire umuryango aronke bamwe n'amahera yo kwishyura yo kurinda abana ku ishuri ni nabyo bibafasha ukora iki kugira ngo abo bantu baronke ubwigenge bwo kudandariza mu bara nk'uko bikorwa ahandi
urakoze Jean
ukora kugira ngo
urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia ndahera kuri madame Genevieve umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokoriki ariko wewe sindakubaze ngo mwokoriki ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje umuti intwaro mukabaturi kibazo mufise nimba mwara kibatuye babishe gute cagihe mwahura na mustanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikogwe harice abajeje intwaro barababwiraga Geneve
twaraganiriye mwabona nyine twari turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane byo wanjye byose ndababwira n'ingorane duhora tubwira hajya twese yabuze uko icyo kibazo bagiye kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu badodushira kubera ntituramenya rero hari aho badodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza bahereza utuntu mu ibarabara yatubwiye yuko rero ko icyo kibazo bagiye kucicarira natwe ubu natwe turarindire nk'uko namwe murindiriye
ariko uratahura ko uri mu murwi w'abatemewe n'amategeko ga Genevieve Uburundi buvuga ko batemewe n'amategeko sinzi ngahanye no muri Amerika ari abatembereza ibintu rimwe na rimwe wowe uratahura ko uri muri uwo murwi w'abatemewe n'amategeko mu Burundi ko rurudandazwa bavuga ko rutemewe n'amategeko
none ko yabuze ngo ntiyemewe n'amategeko jewe hajya niho nakuriye niho nakoreye ibyanjye byose ibinya byo kuvuga ngo ntiyemewe n'amategeko twebwe uko rugiye niko turukurikiza none iyo byanse twebwe natwe tuvuga ati none nimba byanse bidakunda kuri aba babona ko ikibazo cyacu cyabananiye ko bagishyira mu ngiro tudandaga twita tuvuga ati imana iduhaye turakora imana intude badufashe nta kundi none tubwire gute kuko tubwira abantu tubabwira ati nimutuvugire murabo kumwe na mwobigira murabo kungere mwo tugarukira kuko twe turagowe nta mitaye minini dufite nta mitaye minini yo kujya gupanga dufite mu masoko kubera ubunya amasoko yaruzuye tugaca tubemera kwita kubera turabe ko abana borara bari
gugume ku murongo ntugende Genevieve hama madame Goretti ndacha isaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri wowe kwera we Genevieve kiriko kirakogwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hoko gwiki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muri ko murakora amashira hamwe atandukanye haranira gateka ka bapfasoni nabigeme ga madame Goretti
mumwanya tunaye navuze yuko ari ikibazo kiyaguye kubera ko ubwa mbere icyo dukora icya mbere ni ukuraba imbere abakenyezi bashobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere bimwe na rimwe n'ukuronka umutahe uwo mbere tugira n'imana hariho n'ibanki iherutse kugura y'abakenyezi impande y'izindi banki ntonto zimwe zitwa microfinance bari bisanzwe zihari z'abakenyezi kumva novuga yuko ku rwego rumwe hariho uburyo buri ku buraboneka mugabo rero abakenyezi muri azi ko nibo bakinyezi nibo benshi muri bo bakize ibyo rero bigatuma basaba nk'umushahara ku kwezi nk'uko uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi ni banki hama bagatanga kino kwita
ingwati
ibisabwa bagashobora kuba bafite ingwati none abandi nabo batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bisa bigenda gute kubera ko ni gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abasomezi nyene mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyene ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo kenshi amashyirahamwe ngo twokora gutyo gusa ahubwo harimwo ibintu bibiri nyamukuru icya mbere mbega nyine leta iri kwitunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe no kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo ni cyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki kuko hariho nk'umugambi nzi witwamera nk'abandi ubu numvise ko mu gihugu cyose baragenda bakarondera abantu bakinye gusumba abandi hanyuma bakabafasha mbega none nk'uwo mugambi ushobora gukorera gute cyane cyane nk'umuri w'abakinyi tubona badandariza mu ibarabara urumva nk'iyo nigikorwa n'inyinya cya leta mugabo amashyirahamwe natwe mato mato twebwe icyo dukora turabegeranya tukabigisha mugabo ntidushobora kubaha ibyo bakeneye byose kuko bakeneye byinshi byose nicyo gituma nanjye vraiment nshima yuko ni kuri icyo kibazo cyafatwa mu ntoki kuko barakeneye gukingirwa barakeneye gufungura barakeneye kudandaza mu mahoro mbeka none bo bahitsibanza hehe basiboshobora guhuriramo uko benshi badandaza ibyamwa badandaza imboga mbeka harahantu tworonka babaha basi ikibanza kimwe bakareka kuma biruka bakadandaza umuntu akamenya ingene aho abasanga n'ingene abakurikirana
none ga madame
ivyo biganiro bibaye ivyo biganiro vyoba ari vyiza cane kandi turabishigikirana kwijana
Mbega gore itahindutse imbere kuko imbere byara baradandaza mu Bujumbura ndahazi narahasumira na jewe ahatandukanye aho za Avenue de la Mission ahatandukanye hose wasanga ivyamukasanga icahindutse cagiye kubihindura cabaye icahe ubwa mbere leta ntiyarizi ko binyuranije n'amategeko yagiye kubimenya mu nyuma ni igicico bacaratumye bihinduka bigahinduka novuga ngo ba nuko mpavansanga mvuzi bigahinduka abo vyega batarinze kujanwa muri ivyo biganiro
ni yatako ahije isoki ihiriye hari ibintu byinshi byahindutse mu buzima bw'abaganda gacane cyane abakinyizi n'ubundi hari abari basanzwe badandaza mu isoko bafite hariho rero abacabaga inyuma y'isoko hirya no hino bakaguma uruhande rumwe icyo gihe baguma uruhande rumwe mugabo akaza impande y'ahantu h'isoko cyane imbere y'amabutike ahantu haboneka mugabo baguma bagendagenda ubu baragendagenda hirya no hino nkaho hari ibibanza bidandarizwamo icyahindutse ni uko nyine ubona ko ari benshi mu barabara
Tufse na Elvis nshimira imana kuri ndi murongo wa telefone Elvis wewe turumva atakihari Genevieve iyo umudandaza adandaza harimo bimwe asabwa hakabamwe gutanga amatagisi n'amakodi ivyo mwebwe mudandariza hajya mu mabara baratandukanye mura byubahiriza murabikora
oya kubga na tike turiha kane cyo gatwara babiye ati nibatuweke durihe tike turihe iri kewe n'amategeko yose baranze turababwira ati reka bashire nudemera ibyo zirada kuturihisha amatike kugira tujye turariha amatike kora urabona ko turi benshi hajya tujye turariha amatike ubwa mbere baritwaza ngo dufise umwanda dufise iki turavuga ati ko dufise umwanda reka bashi tujye turakubura ubu twari dusigaye dukubura tugakubura umugoroba tukagena tukarabiya tubitesha mugabo twarababwiye baduhe itike byaranze baranze kutwemerera n'ikintu na kimwe
Ego turakumva madame Goretti yarahejeje kubivuga mu kanya ati baragize imana hariho ama banki atandukanye banki y'abakenyezi iheruka kuza hariho n'abahamagarira kuja mu makoperative atandukanye harimo ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura ayo mabanki yoyo iyo muyituye bigenda gute kugira ngo twumve ko iyo mitahe muyironswa murabitura ngo muduhe umutahe mushoye kuronga ico mufatira ko mukuja kuri kote bucanke mukuja handi hemewe n'amategeko ayo mabanki murayitura ayo makoperative habuze iki kugira ngo muyajemo
amabanki ayo makoperative kuyinjiramo turafite twoshora kuyinjiramo mugabo na mitahe dufite kandi aho dukorera ntaho dufite dukorera ngo hava tujya gutora amahera y'abandi ngo tujye kuyadandaza kandi buri umwanya baguma bayora baguma batwara kandi urabona keshi niyo badutwaye hariya turi ha 20 mu kugira ubyeri none ayo mahera ko hapa tujya gutora hapa tujya niringona ni kuri kotebo naho urabona ko huzi tubabwiye ngo tujyeyo batubwira ngo ngo amahera imbuga ngo dutange 1,000 ariyo naho batange 50,000 none wumva twacya tujyahe icyo gituma twemeye kuguma mu ibarabara imana yonyine yikorere
Goretti ntegura kino kiganiro hari ni kiganiro cari kigoye gutegura kukurumva bamwe bavuga ibandi ugasanga hariho nibibazo bimwe bimwe umuntu adahuta abona vyihuse hariho nabazanye ikibazo cerekeye iyo mitahe barinda kusanga mu mabank bazana n'ikindi kintu kivuga bati wakigarutse ko ati hari hapfasoni badahembwa bataronka aho bafatira mugabara nagaruka bakavuga ati nabo bafise aho bafatira usanga nivyo barinda gutanga yabitongo yabiki byanditse kubagabo banki wagenda kuyitura ugasanga ni kibazo ivyo bibazo bitandukanye ama banki yoyo hari ico mwuba mubizi ko kugira ngo boroherezwe abapfasoni bato bato badafise ico bashingira ko mu gusaba ingurane zitandukanye
kwicha kibazo aho amabanki
ego mu rugi afasha abakinyi yewe je wenda yabona amabanki atatu na amabanki ya na mamutsukansi ya bruce ahere nyine kurugukura cyeze imbere agateka kabakinyi bajanye mu butundi ari yitwa sese muni yakira cyane hariho yitwa wise hariho yitwa sofepark hariho n'izindi nagiye gusanga zirafasha cyane abantu bafite ubukobuzi mugabo hariho intango mbega abo nyine badandarika mu ibarabara mbega baramaze kujya hamwe bobo ngo biyumvire nyine bosangura kuza baratiganya ashyira udufaranga hamwe bagira nyine agakoperative cyangwa agashyiramo ko kuziganya no kuguranana kuko ubu henshi nibyo bahera ko kandi uwo mugambi wo witwa nawe nuzi twese twararabonye yuko ufasha cyane abakinyuzi n'uburyo buke gutangura kugira amikoro urumva bari hamwe bameze nk'abangana bose bafite intumbero irimo yo kwiteza imbere bararonka ikibanza n'umwanya ukwiye kuganira n'ibindi byose byanye bibitunganya mu rugo nyine batunganya umwanya ingene ayo mafaranga nyine nayo nyine batangura kuyakoresha ukajya usanga abantu mukuri barakuze kuvuga gukura muri ubwo buryo nta muntu ashobora kubura umunyu nta muntu ashobora kubura iki umucyaho umuduga uduga hamaga cyane rero nicyo kindi kujya muri banki muri microfinance hanyuma bakagenda nk'umugwi benshi barabahamaga nimanini kuko bagiye barabakurikirana buke ibyo ni ibyo nzi ko bibaho kandi hariho n'abafasha bashobora gutanga kimwe bita wari wambwiye kare ko cyitwa ngo ingwati ingwati gutyo emwe bakaba bazi yuko ariho ingwati nk'umuntu afasha yasizeyo bakaguma babaha aba rero bo ngaha badandariza ngaha mu ibarabara ni ukuri bakwiye kujya mu gashyira hamwe kandi ndazi ko barayafise
reka
bari mu gushyira hamwe mugabo bakeneye umuntu nabo nyine bakubahuka bakabona yuko iyo ntambwe boyigira y'ukwimenyekanisha kuri ayo mabanki afasha abantu batobata
turaca tubaza Genevieve
mukacyo ikindi nacyo bonyine bariyemerera bati natwe dushaka gukorera mu mucyo dushaka ko ibikorwa byacu byotera imbere turashaka gutanga taxi nimba hari taxi tukayitanga mugabo twakoze neza tudakebagurwa tutita mu mamodoka ibintu byacu bidasandara ukumva yuko ibyo bari ko barakora bikingiwe bashaka rero gutanga amakuru urumva niyo n'intambwe yindi y'iterambere urumva rero byose birashoboka mugabo ikintu cya mbere ni uko habanza kuba icyo kiyago nyine bakumva ko nabo mu bakingirwa ari aba mbere ibintu byabo nabyo nyine bikeneye gukingirwa kugira ngo agasaro waronse n'igasiga gahera uri kuriruka
hariho utubazo duke mwagarutse ko mu byo muriko muravuga turaca tutubaza Genevieve mukanya ariko reka tubanze twakire Olivier ku yundi murongo wa telefone. Olivier ikaze ku ijuru rya Amerika,
murakoze kumva umurongo.
Uherehega Olivier?
Yego, ni ngamugara cha Bujumbura.
Bujumbura haravugwa make.
Bujumbura ni sawa n'umutekano kabisa, nta ngorane.
Yego, hari abatumire babiri. Wa mbere ni Madame Genevieve wabonye kuri ku ifoto iri kuri Facebook, wa kabiri nawe ni Madame Goretti we ari muri dushire hamwe. Akabazo kawe ni ugatumbereje ko
akabazo kanje kajyanye no mvuga no gushaka guterera gatoyi tubirabye mbere na medali zide berope no muri kubiteye imbere nk'izo za Buraya. Umuntu wese ntamunoze ni komerse ambira nta namusanga yemerewe ati kubera leta nawe nyine yafite ibintu biri kirahomba. Kubera iyo umuntu adafite ikibanza ngo basi ngo atange ikore muri leta aba ari karahomba, bitigura ko nabijya bintu by'ibifungurwa kubajya abantu badandaza jye nkorera ngaha nyene impande yabo muri zipi barafite hari ababidandaza bafite ibibanza nabajya babidandaza badafite ibibanza urumva no kuvuga bo bajya babidandaza bafite ibibanza batu samara batanga muri leta keza twa muri meri keza twa muri obe kuvuga ruwo muntu abakora commerce ambila ata mahera vite atanga atakori bamutoza buje bari kaniga umwe w'ikibanza navyo mukuru w'igihugu nyakuba nyine cyo bari mukuru w'igihugu yavuze ati imushinga makoperative cyo mbona mbaje abantu hajyana bakorera bofata basi bakajya muri cooperative mbere bagacha bacha ona no ni soka nshaka bara ariko ni soka bakiri banza bagakiri banza mwese kwa mwaka banza kiwa kwa mwaka banza kiwa ariko leta kazovuga ati cyanye ubera badozi tere date dimo doza kumenya ati cooperative ni y'abantu badandaza muri ville kuri kone ya kuba ko mahera y'ukwezi bayari
Olivier Genevieve yatubwiye ati twaragerageje batubwiye ngo amasoko yaruzuye turasaba ko dutanga amatagisi bakatwima hingenda muguhe akwishura ariko Florentine nkundire muri Canada turagufise ku murongo wa telefone ntugende cha tukwakira inyuma ya Olivier Genevieve urahari Genevieve Umvise Olivier nawe nyene ngo akorera mu micungararo ariko aravuga ati ivyo wavuze ni nka hatemeranya navyo ko hariho ahuzuye nuko mudatanga amatagisi sinzi ko ari umwishura Olivier ahejeje kuvuga yuko nawe nyene akorera mu micungararo yaho atari ko mwebwe mukora urudandaza rutemewe n'amategeko kandi mwari mutegereje kugenda ku masoko atandukanye ahemewe nko kuri za Kotebu wo wavuze ko huzuye ariko we asa nkaho umenga ntimwemeranya cyane
sebe kuri kote yagomba nikora tutumvika ku murongo gemba rumenga bya paranga ni ngako kuri telefoni wanjye
je ndakumva Olivier urumva Genevieve numva Olivier cyariko turumvikana ivyo ari byo byose Olivier ariko aravuga yuko mwari mukwiye kuja amasoko mbwa wacishuye uravuga ko huzuye atabibanza mwaronse reka twakire Florentine muri Canada
sinziko mu munita kanya gatoyi
ego unyarutse ariko
ego ndenko kiro ndenko ku masoko yaruzuye lewo tutavuga ati dufige ibintu tuvuga ko byera kandi byirabura mu bisanzwe turaze nk'isoko ya Jabe hafi imbere yamo yaduherereye ndoko yatabwe n'ubutuvugana hari ibibanza byinshi kandi nanuzenye n'ubutwara na musanteri wa komine ngaha mukaza yarababwiye ati muze ndabasirye mu masoko mudandarije mu masoko ibibanza birahari mugabo ariko pari kontre bobo nabatumvikane ahubwo niyo kwihutira gufata desijo cyangwa kutavuga ngo haruzuye nibakore bakore inama mbumbize ry'umusanteri wa mukaza ariko arababwira hanyuma byose bizogenda neza
urakoze Olivier ugira umunsi mwiza Ego. Genevieve kweli kimutaja kudandariza mwijabi naho haruzuye.
Oya, hakene dushaka kujya kugenda kudandariza mu ahandi. Kwera hajanye naho twa dandarije ndumukishwa cyara kwa kisuke yiturara duheze. Tugizirana kandi badusara abapolisi kuraro irasho yabana. Mugabo ahandi naho cyisanga bidanaga iminsi itatu iminsi ine kandi uziko dutunze umuryango duva mu madi yo gupanga twoca duhava tuyakurahe
urakojeweho
nyine nababwiye ubuzima bwanjye kumwe n'umugabo wanjye amerewe nuhava ndayakurahe
turafise Florentine nawe turi kumwe ku wundi murongo wa telefone guma ku murongo Genevieve Florentine uratwumva
ndabumva neza njyewe ndi umunyarwanda kazi wavukiye Zaire Birere Goma basiya ntabwo bishoboka ko abantu bamwe aribo bariha imisoro yo kubaka igihugu cyaba igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Rwanda no kuvuga ngo buri wese ntibagurikije aragombe reka njye mbangamo n'akarundi gakenzi aragombe atange imisoro y'igihugu urumva iyo watanga amafaranga y'u Burundi 10% lakini nta kuntu wowe ushobora gucuruza ku ruhande ukagenda ukunguka wenda kurusha nayo umuntu ufite iduka aho adandaza mu kirundi ni ukudandaza aho ariho iri imisoro hanyuma wowe ugatahukana inyungu nyinshi wa wundi akaba ari uri imisoro wenyine ikindi nabonye kuri iriya foto bigaragara ko bishobora kuba ari nk'umukino theatre ntabwo navuga ngo ndadandaza ku muhanda ngo rero ngo ufite uburenganzira bwo kutarira imisoro.
Florentine, unkundire hari amajambo ntemera muri kino kiganiro kuvuga ko ari theatre yatubwiye uko yabibayemo. Musitanteri wa mukazi aravuze uko yabibonye kuvuga ko ari theatre yakinywe nabasha kubandanya ndaguha ijambo yo kugira ama accusation ico twita accusation gratuite.
Na accusation shiramo ntabwo ndi umuntu mubi
yavuze
n'abanyarwanda ni wene wacu.
Turi kumwe na Madame Genevieve yaduhaye ubuhamya bwiwe bw'ivyo yabayemwo ubwiwe bwite kuza kuvuga ko ari umukino yakize yakinye ntitu yibasha.
Oya arakini ikibazo kirimo itangombwa message nyayo nshaka gutanga nuko hagomba kuba order. Abari abapolisi nabonye kuri ya foto ntabwo nabonye bahohotera umuntu nuko uvuga ngo barubahiriza amategeko ya leta y'u Burundi.
Ariko we yavuze ko bamuhohoteye abifitiye n'ubuhamya baramwakiriye abatandukanye harimo n'abategetsi mu Burundi. Urakoze Florentine muri Canada. Urakoze muri Canada. Ugira umunsi mwiza. Urakoze Florentine. Ugira umunsi mwiza. Sinifuza ko twoja mu mpari zitandukanye. Genevieve avuga ivyamushikiye abivuga nk'uwabibayemwo kumuvuguruza mu vyo yabayemwo wenyene yemereye abatari bahari. Reka dutange ivyiyumviro hama tubandanye ikiganiro. Genevieve, hanyuma rero ku kutubazo dutandukanye twa Madame Goretti yabajije ati kuja mu makoperative nayo mukaja mugakorera hamwe mukaja hamwe nk'abapfasoni mwamara kuja hamwe mukavuga tuti twebwe turishize hamwe reka turondere udufasha ho habuze iki kugira ngo mubanze muje hamwe hama murondere ubwo bufasha ga Genevieve. Genevieve nariko ndabaza nti Madame Goretti yari yabajije igituma mutoja hamwe mu mashira hamwe mukabanza mukaja hamwe uganyu hama ingene mufashwa mukabirondera muri hamwe atari agasakisaki.
Yana kibazo jewe nange narondera uwo mfasha nyene kugira turondere nyene turabu kumwe nakorera abana nange nabarondera sinamenya niyo ndabaronderera ahubwo ampa inomero yiwe bitabyobona namase mu yandi nibyo byari byiza.
Goretti, abo bapfasoni barazi abo bitura ahatandukanye mu mashira hamwe barazi ingene bagira imigambi hari amahimiriza atandukanye mu bagirira nk'amashira hamwe bitaho kugira ngo bamenye ati ugize ikibazo tumbera aha ufise umugambi jahariye ivyo murabikoraga gore
rego cyane ndenda ufise umugambi nyene wo kuronde
abo badandariza aho mu ibarabara urumva barahinduka kubera iri kubiradandazwa hinduka kubera ingorane z'umwe wese ugira ngo abo muhuyinzi niwo muzohura mu yindi kenshi usanga ari abantu badafagika ariko rero hariho amashyirahamwe menshi ni ukuri abikora kuko niyo bafite ibibazo barahashika bakabitura ahubwo bavuga bati reka dutangure twebwe tuje hamwe tugira iryo shyirahamwe tugira iyo koperative y'abakenyezi atandaza ibyamwa n'imboga ubutitwa ko ari abo mu ibarabara kuko bageza no kuganira nabo n'abagezi intwaro mu gisagara babari hamwe nibyo byiza bashikirize ibibazo neza mbere banaronde n'abaserukira rero badakora n'ibyo biba bitunganye aya handi umwe wese agenda agiye yiserukira undi agira iki byose bigorana ni korosha rero icyo gikorwa kugira ngo batangure baganira ari abantu bari hamwe bafite intumbero imwe kuko ntibafite intumbero yo kuza kugorana mu gisagara mugabo bashaka kwiyungunganya bakoreshe uburyo buke bafite kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho ubu rero bashe baronka umuntu abakira ababwira ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya na gutya hama nababwira ati ibinini natwe tubona bimera gutya kugira tumererwe neza kuko natwe twakeneye kwiteza imbere mudufashe hari ikiganiro nyacyo hama ishyirwa mu ngiro ry'ibyo bazaba bashyitse ko azabikora nk'umugwi nk'ishyirahamwe cyangwa nka koperative numvumenga bo bagiye neza. Yego.
Arabajije ati
amashyirahamwe afasha n'ukuri arahari.
Ego Genevieve arabavuze arasavye akanimero kanyu ariko murangire nkumbure ahari biro vyanyu ari nkamwe mu bamufise igisata cita abafasoni nkawe kugira ngo azobatumbere mu gihe cyo mu mufashije
barashaka za hakimere ya INSS atosha abona handi se shira na dushire hamwe ego
Genevieve ego Genevieve wumvise ahuzo kwitura dushire hamwe Genevieve. Umvise ahuzo aharishira hamwe dushire hamwe ushobora kuja kugira ngo ubature ibyo bibazo byawe.
Ego.
Ego, reka twakire Serge nawe dasongo kwindi murongo wa telefone Serge ikaze ku juri ya America.
Ego murakoze.
Uherere he ga Serge.
Ndabumva neza
utwa kuyuri he
ni muri Kenya
havugwa make
muri Kenya havugwa mahoro n'akavura kabonetse ibyo bituma njyana ibirere bitari kugenda neza
ivy'urudandazwa rwo mu ibarabara ngaho muri Kenya ndazi ko hoho bigwiriye abarukora bafatwa gutse mu mabarabara atandukanye
kuje tubona ngaho muri Kenya kabisa bidanije rwagiriye kandi mu ntara nka zose abacuruza ndabona abidegenze kabisa baracuruza kira kintu ndetse icyo umuntu ashaka cyose aragikora gusa ntabwira ngo de naho nyine uhuye n'umupolisi nyine muravugana bivanye gusa n'ibyo ufite mugabo nta muntu kabisa ba bafata na ruki ntadandaza cyangwa umuntu gusa yoba ari kugomba gukora nabi gusa
hanyuma rero akabazo kawe haba kuri Genevieve canke kuri Gorete
ngo naho ntange ikiganiro ndagitangiriye hagati gusa nari nasomye ikintu kandi maze iminsi numvise n'amakuru mutanga ndumva ko mu Burundi ubu abakuru bidandaza ko mu ibarabara batorohewe amarero navuga nti none boba barenga amategeko baba barenga imbibi zemejwe cyane hari ahantu igipolisi cyaba cyarashyize ibaryo ariko bitarekuye ko barahadandariza nicyo nagomba kubanza kumenya
ntabo muri leta turi kumwe ariko sinzi ko madame Gorete ashobora kudufasha kwishyura ku kabazo gore hariho aho byemewe ni aho bitemewe ni kuko umuntu ava yibaza ati ayo mabarabara nk'umuntu ariko aradandaza hagati mu irohero za kuri Bututsi undi akemera kudandariza mu Kabondo undi akaja mu Ijabe aza aratembereza amavuka n'ibiki abo bo biremewe ni hehe tuvuga ko urudandazwa rwemeye ni hehe tuvuga ko urudandazwa rutemeye
akirazo byacu nanira kwishyura kuko twese tuzi yuko turamenyereye dusanga amasoko yego mugabo urabona abantu baratembera usanga mu makarici yose ariko baragurisha ibirato impuzu ifi ibiki utuntu n'utundi urumva ko ni kuri hari hageze yuko abantu nyine bamenye ko ibitemewe ngaha anye ko iriya bikenewe ngaho nabyo nzi ni ukwiriwe adakomeye ibyo tegeye ko
ndabisoma ntacyo tuzogerageza turondere turisigura twabuze uruhande rwa leta iyo tuza kurubona hari ibibazo bitandukanye twari kubaza harimo nk'ico ni hehe umuntu ategereza kuja mu masoko gusa barya basanga abandi mu mihana itandukanye babashiriye two bagura nabo bari mu gisata c'abatemewe canke baremewe ariko leta niyadukundira tuzongera tubatumire hama twishure kuri ivyo bibazo bitandukanye turiko dusanga abasozera kino kiganiro cuno munsi mumvise cari gishimikiye ahanini ku rudandazwa rutoroshe kwa fasoni bafise imitahe mito mu gihugu c'u Burundi imbere yo gusezerana Goreti akajambo kanyu kanyuma igikwiye gukogwa ku mpande zose baba badandaza baba amashirahamwe baba leta eka ndetse n'abajeje gucungera umutekano mu bisagara bitandukanye bigize u Burundi
ego
no vuga yuko twese twabona ko abo bantu bakwiye kubahirizwa ibikorwa bariko barakora mbere twese tugahamagarirwa umwe wese muco ashoboye mucajejwe kubikora by'ukuri kugira ngo nabo nyine baronke amahirwe y'ukubaho kuko bagwanira kubaho nta kindi bose bashaka kubaho neza ku ruhande rw'amashyirahamwe ndabonye ko turashobora gusubira kubyuka tukongera tukabashyigikira mu byo dushoboye ni kuvuga kubavugira kubafasha kujya hamwe kubereka aho bashobora kuronka akarusho no kubakurikirana ku buryo tubona ko ari abantu ko nabo nyine bafise iteka kuko birakenewe cyane icyo twosaba kindi ni uko ni kuri ko bo kubahiriza bagasingizwa yego birashobora kandi birashoboka n'abantu nk'abandi yego hanyuma abo ku ruhande rwabo je nibaza yuko ari kwicara hamwe bagasubira bakitunganya nabo yego kuko nibaneye ko bumvirizwa nibicare rero hanyuma bashyire hamwe ibyiyumviye hanyuma badodore kubajeje intwaro mu gisagara baba bazi hama nabo babishyure nibaza twoshima cyane yuko ni ukuri ako kamo n'intwaro yoshika aho bari akababwira bukeye ati turabatumiye mu kiganiro ngaha tuvugane gutyo tusagara hego kimere neza hanyuma n'abakenyezi nabo nyine batunganire
ego hanyuma madamu Genevieve Ntihabose nawe ku ruhande rwawe ho kugwiki hakwiye gukorwa iki haba kuri mwebwe haba kuri leta icyo usaba nicana
kino nosaba nosaba ko duhaba umutekano kwiye kandi bakaturondera naho bodushira kubera urabona ko hajya dukorera turimo dukora imitima itari mu nda bakari abantu bodushira batukavuzakuma tudaturarihitike tukariha leta nkuko nyine urabona ntawokorera mu kibanza utari burihe n'ikintu na kimwe tukaraba kungene twokora kugira twiteje imbere niyo mitahemu yiduhaye kugira turonke kungene tuzoyariha nitubone buri umwanya baguma batwara buri umwanya baguma batwara kuko nitwoca turonka aho ayo turiha mugaye icyo nosaba nobona ko boduha aho dukorera bakaduha n'umutekano ukwiye hama tukabandanya twiyungunganya mu buzima no mu iterambere
hanyuma bagenzi bawe nawe mukorana urudandaza ukabasaba iki
n'abadandaza dukorana nabo nyene dadi ibyo ndiko ndavuga nabo nyene ndazi ko bari inyuma yanjye ibyo ndiko ndavuga kuko sindabasiga inyuma kuko turi kumwe kugira hamwe sindabasiga kuko turi kumwe
ego nuko rero madame Genevieve Ntihabose tugushimire kuri kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika tukibutsa ko ari wewe wabonetse ku foto iri ku mbuga ngurukana bumenyi uryamye hasi inyuma yaho wemereje ko polisi yaguhohoteye uri kukorera ubudandaji bwawe mu gisagara cha Bujumbura udandaza utwamwa urakoze madame Genevieve kuri kano kanya uduhaye ejo nitwasura kurondera uzotwita
nzobita bamugabe je nzogenda kuraba ko noronka karasiyo kabara kandi ko je nzoboneka sinzi no kuri kubera nayo ko ndavuga
urakoze cyane Genevieve Rondere uronka mwakoze cyane gose na mwebwe madame Goretti Maria ndacayisaba muri muhuza bikorwa mu ishyirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi ejo namwe nitwabitura muzo twitaba
ego cyane
ego wakoze Genevieve Goretti namwe mwakoze
ego
abandi dushimiye ni mwebwe muri komera twumviriza mwinga bw'ivyuma twari kumwe na Dieu Donné Cubahiro be na ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi abashikiraho mwari muri bakenuye Diane Nahazwe nijo nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi mubandanye kuranirwa mu banyi no mu vyanyu na hutaha.
tege chanzo ukagumuteri mbere baheka nyimisaya simishafu.